Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Nimuje kandi no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri YouTube VOA radio yacu mukurikire aya makuru. Muri kumwe na Thomas Kamirindi ikazerero muri aya makuru. Abanyapolitiki b'Abarundi bahunze igihugu barashinja leta kubangamira abashaka gutaha.
Aho babona bose ko ushobora kuba intambamye nabo nyine barabangamiwe. Naho twabonye icubundi Jeremy ngenda ku mana na mugerega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi. Ubwo bagutinya kwa abantu batashe hobe igihungabanye mu mugambwe wabo.
Dr. Jean Minani akuriye urunani Senared ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Muri Tanzania, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifitiye impungenge ubwisanzure bw'itangazamakuru. Icyorezo cya virusi mukom no kuri YouTube VOA radio yacu aya makuru atabacika. Amakuru tuyahere kuri kiriya cyorezo cya virusi ya corona. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryatangaje uyu munsi ko umubare w'abantu barimo bandura iyi virusi ku isi yose watangiye gusumba uwabo ifata mu Bushinwa aho yavukiye. OMS irasobanura ko abantu bashya banduye virusi mu Bushinwa ari 411, mu gihe ahandi hose ku isi bamaze kuba 427. Nk'uko OMS ibivuga, abantu 2,790 bafite virusi ya corona mu bihugu 37 ukuyemo Ubushinwa. Virusi kandi imaze guhitana abantu 44 bo mu bindi bihugu byo ku isi bitari Ubushinwa nk'uko OMS ibivuga. Virusi ya corona iri no muri Iran. Ikigo ntaramakuru isina kegamiye leta cyatangaje ko polisi yataye muri yombi abantu 24 ibarega ibyo yise gukwirakwiza impuha ziteye ubwoba kuri iyi virusi ya corona. Iyi virusi imaze guhitana abantu 19 muri Iran, mu gihe abandi bantu 159 bayanduye kugeza ubu. Nk'uko rero leta na bane batawe muri yombi, polisi yahamagaje abandi 118 ibahata ibibazo ku makuru rero batanze arebana na virusi ya corona, ariko nyuma iza kubarekura gusa ibahaye gasopo ibihanangirije. Rero umuryango mpuzamahanga RSF, no kuvuga Reporters sans frontières, umuryango waranira ubwisanzure bw'itangazamakuru, wamaganiye kure ibi bikorwa Ahmad Frahani uhagarariye akarere ka Qom mu nteko ishinga amategeko ya Iran, watangaje kuwa mbere ko virusi ya corona yishe abantu 50 mu mujyi wa Qom, nyamara Ministeri y'ubuzima ya Iran irabihisha. Ikom niyo virusi ya corona ikomeye muri Iran. Kugeza ubu Iran nicyo gihugu kimaze gupfusha abantu benshi inyuma y'Ubushinwa. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Tanzania, aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yibaza ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu nyuma yaho umunyamakuru Eric Kabendera afungiwe nyuma aza gufungurwa. Iyi nkuru Tim Ishimwe arayiduha.
Kabendera yafatiwe iwe mu rugo mu kwezi kwa 7 umwaka ushize, aregwa yizandonke no kutishyura imisoro. Benshi bavuga ko yazize kwandika inkuru yasaga nk'isesereza ubutegetsi bwa Perezida John Magufuli n'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM. Uwunganira umunyamakuru Kabendera mu rwego rw'amategeko Debra Kambore yavuze ko umukiriya we yagize ibibazo by'ubuzima ubwo yari afunze. Urukiko rwategetse ko umunyamakuru Kabendera afungurwa nyuma y'uko yemeye ibyaha ashinjwa. avugana n'ijwi rya Amerika ishami ry'igiswayire Kambore yavuze ko umukiriya we yahisemo kwemera ibyaha kubw'ubwumvikane n'umushinjacyaha kugira ngo arekurwe. Kuva Perezida wa Tanzania John Magufuli yagera ku butegetsi muri 2015 yakizeho amategeko akarishye abangamira itangazamakuru. Ebol Roland, umushakashatsi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International muri Tanzania, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bitangaje kuba igihugu kivuga ko gishishikajwe no kurwanya ruswa no guteza ubukungu bw'igihugu imbere gitambamira itangazamakuru kuvuga kuri ibyo bibazo.
Tim Ishimwe, urakoze. Uyu munsi abakiri mu masezerano kuri gahunda ya nukleyeri ya Irani bahuriye i Vienne muri Autriche. Inama yari ihuje abadiplomate ba Irani, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubushinwa, Uburusiya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ibi bihugu byiyemeje gusigasira uko bishoboye kose amasezerano yo mu 2015. Aya masezerano ateganya ko Irani igabanya kuyungurura uranium kugera munsi y'urwego rwo gukora intwaro kirimbuzi bomba atomic, ikabona nayo gukurirwaho ibihano. Ariko kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohotse muri aya masezerano mu 2018, Irani yasubukuye gahunda yo kuyungurura uranium ku rwego rwo hejuru. Byatumye ibihugu by'Uburayi bikiri mu masezerano ari byo Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza bitangaza ko nta yandi mahitamo bifite usibye kurega Irani mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ibi bibaye ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Irani byahita bisubiraho nta zindi mpaka bitarenze iminsi 30. Inama y'Ivyene igamije gucubya umuhengeri. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, ubushinjacyaha bukuru uyu munsi bwemeje ko Kizito Mihigo yiyahuye, bwavuze ko nta mpamvu rero yo gukurikirana icyaha ku rupfu rwe. Eric Bagirubusa araduhiye inkuru.
Icyafatwa nk'incamake ya raporo ku rupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo cyashyizwe ahagaragara n'urwego rw'ubugenzacyaha bukuru, gifite umutwe ugira uti itangazo ku byavuye mu iperereza ku rupfu rwa bwana Kizito Mihigo. Iri tangazo ryashyizweho umukono na bwana Aimable Havugiyaremye, umushinjacyaha mukuru, ritangira rivuga ko ubushinjacyaha bukuru akuriye bwakiriye raporo itanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu mpine ku iperereza ryakozwe ku rupfu rwa bwana Kizito Mihigo rwabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2020 rwabereye aho yari afungiwe i Remera kuri sitasiyo ya polisi Kigali. Iri tangazo rikomeza rivuga ko iyo raporo igaragaza ibyavuye mu iperereza ryaho urwo rupfu rwabereye. Rivuga ko raporo y'isuzumwa ry'umurambo Medical Legal Autopsy Report mu rurimi rw'icyongereza yakozwe na laboratwari y'igihugu y'u Rwanda, Rwanda Forensic Laboratory, iyo raporo ngo yeretswe umuryango we n'ibyavuye mu ibazwa ry'abantu babajijwe. Muri ritangazo kandi ubushinjacyaha bukuru buvuga ko iperereza ryaho urupfu rwabereye rigaragaza ko umurambo wa bwana Kizito Mihigo wasanzwe umaritse kuri grillage y'idirishya ry'icyumba yarafungiyemo, uhambiriye mu ijosi n'umugozi ukozwe mu gice cy'ishuka yiyorosaga. Rivuga ko raporo y'isuzuma ry'umurambo Medical Legal Autopsy Report yakozwe na Rwanda Forensic Laboratory igaragaza ko icyateye urupfu ari ukubura umwuka cyangwa se asphyxia mu rurimi rw'icyongereza, gushobora guterwa no kuba yariyahuye yimanitse. Itangazo rivuga ko abantu babajijwe barimo abapolisi babiri batavugwa amazina muri iyi raporo ngo bari barinzaho bwana Kizito Mihigo yarafungiye, ngo bahamya ko batashoboraga kumva ibibera mu cyumba Kizito Mihigo yarafungiyemo, bitewe n'uko ngo bagaragaje ko hagati yaho bari bicaye n'icyumba Kizito Mihigo yarafungiyemo hari intera itatuma bumva ibyabaye. Itangazo ry'ubushinjacyaha bukuru rigasoza rivuga ko nyuma yo gusesengura byimbitse raporo yatanzwe na RIB ku iperereza ku rupfu rwa bwana Kizito Mihigo, ubushinjacyaha bukuru busanga urupfu rwa bwana Kizito Mihigo rwaratewe no kwiyahura yimanitse, bukandura bavuga ko busanga ntakurikirana cyaha ryabaho kuri urwo rupfu. Mu gushaka kumenya koko niba ubushinjacyaha bukuru nk'uko bubivuga bwaramurikiye umuryango wa nyakwigendera iyi raporo, Ijwi rya Amerika yahamagaye umwe mu bavandimwe ba Kizito Mihigo, ariko ku mpamvu za tekinike nitwumvikana ku murongo wa telefone. Twashakaga kumenya kandi tukemeza koko niba barahawe iyo raporo nk'umuryango, tukamenya igihe bayiherewe ndetse niba barananyuzwe n'ibiyikubiyemo, tukamenya n'icyo baba biteguye gukurikizaho igihe baba bataranyuzwe. Mu gisubizo cyanditse mu butumwa bugufi mushikiyo yatwoherereje mu rurimi rw'icyongereza ngerageje kubushyira mu Kinyarwanda, yagize ati: "Muraho Eric, Mumbabarire cyane ariko icyemezo cy'umuryango nuko utagira icyo tuvuga mu itangaza makuru muri ibi bihe bikomeye by'ikiriyo cy'umuntu wacu twakundaga cyane. Ati tuzi neza ko yararenze ku muvandimwe w'umuryango ariko mutwemerere twigumire mu buzima bwite bwacu. Agasoza agira ati ngushimiye uko byumvise. Mu bihe bitandukanye ijwi rya Amerika yakunze guhabwa amakuru na bamwe mu bigeze gufungirwaho bivuga ko Bwana Kizito Mihigo yaba yariyahuriye ndetse banahamaza umwanya bakadukurira inzira ku murima ko kuhiyahurira mu buryo busobanurwa bitashoboka. Amakuru y'uruvangitirane ku rupfu rw'umuhanzi w'icyamamare Bwana Kizito Mihigo kuva yamenyekana yakunze kutavugwaho rumwe. Bamwe bati yapfuye yiyahuriye muri kasho ya polisi, abandi bati yivuganywe n'ubutegetsi nyuma yo kutanyurwa n'indirimbo yahanze yahabona mu 2014 yitwe igisobanuro cy'urupfu. Bamwe basesengura bakemeza ko yashakaga kuvuga ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri. Hagati aho ubwo tuvuga kuri ritangazo ry'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru rigaragaza icyateye urupfu rw'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo, ijwi rya Amerika ikomeje kubona amakuru aturuka ahantu hatandukanye avuga ko abavandimwe b'abandi bagabo babiri bafatanywe na Kizito Mihigo bari kwimwa uburenganzira bwo kubasura muri kasho za polisi. Birashoboka ko ukurikije igihe bafatiwe imihango igena ko bagombye kugezwa imbere y'ubutabera itazubahirizwa. Kimwe na nyakwigendera Kizito Mihigo bakurikiranyweho ibyaha byo kwambuka umupaka bitemewe n'amategeko, bajya kwifatanya n'imitwe irwanya Leta y'u Rwanda no gutanga ruswa. Raporo ku cyateye urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo yabarwa mu zambere zishyizwa habona huti huti. Byareberwa mu ndorerwamo ariko y'igitutu kiri ku Rwanda gituruka ku miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu n'ibihugu bya rutura birimo Amerika biri gushyira ku Rwanda. Nakwibutsa ko Kizito Mihigo na bagenzi be babiri bafatiwe hafi n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi hari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, naho urupfu rwa Kizito Mihigo rumenyekana mu rukerera rwo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric urakoze. Abanyapolitiki b'Abarundi bari hanze y'igihugu cyabo bavuga ko nta gihindutse amatora yo mu kwezi kwa gatanu gutaha ashobora gukurura akarambaraye. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi turayigezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Muri urwo rwandiko Yohani Minana arongoye Senared yarungikiye inama y'umutekano ya UNI, uwarongoye Senared amenyesha ko amatora yo mu Burundi ategekanijwe gutangura igenzo rya 20 kwezi kwa gatanu uno mwaka ateguye nabi cyane. Amenyesha ko abatavuga rumwe na leta bariko baricwa, abandi batotezwa, abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bifuje gutaha iyo leta ibabonyemwo inguvu ibamirira kure. Yohani Minani akabona ko umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba bwo gutsindwa.
Ubu leta y'Bujumbura ifise ubwoba ko idashobora gutsinda amatora ntacyo batariko barakora kugira ngo baburabuze aho bahiganwa muri byose. Umugambwe wo babonye ko utanguye kugira inguvu bawucura bufuni na buhoro hamwe n'abanywanyi babo. Aho babona bose ko ushobora kuba intambami nabo nyene barabangamiwe. Naho twabonye ico ubundi Jeremie Ngendakumana na Muderega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi, ariko twamenye ko bwari ubwoba, ubwoba gutinya kwa abantu
batiba amatora kugira ntitsindwe kuko imaze kubona ko bishoboka nk'uko bishikizwa na Yohani Minani no kwirukana amaradiyo yose yigenga ku butaka bw'u Burundi n'amashyirahamwe atarondera inyungu za politike kugira ukuri ntikuzomenyekane mu gihe cy'amatora.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyeshamakuru bashobora kuvuga neza ibimwo biraba bitaryohe babipfunze bakabihagarika. Voix d'Amérique, Ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango, amaradiyo yose yoyo bari bahaya n'izindi zose Renaissance n'izindi zose zitavuga ibyo bashaka abo batumuye ngo babisambure barabahagarika. Nayo nyene barayirukanye barayasambuye, ayandi yarahunze, ayandi yarahagaritswe. Ayo matora zuba atabarorezi bahari baranse kuhaba babarorezi mpuzamakungu ushaka kuja kugira kurorera gushishoza.
Kubera ibyo byose Yohani Minani asaba inama y'umutekano ya UNI kugumiza igisho ku Burundi muri kino gihe himirije amatora na rijya hibonekeza ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu. Yohani Minani agasaba iyo nama y'umutekano ya UNI kugumiza u Burundi mu bikorwa byayo ikisunga ibimenyetso byerekana itituka ry'umutekano ku gihugu vyerekanywe n'umugwi wa UNI ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gihe rero urunani Senared rwituye inama y'umutekano ya UNI, urunani Sefor Arusha nago nyene ruhurikiyemo abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mu matatu y'u Burundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni kugira ahaguruke bigishoboka ayo matora atunganijwe nabi na hava songeri siwe mu Burundi. Jeremy Minani avugira Sefor Arusha asaba umuhuza wa Burundi cyo kimwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha kubandanya bayahagararira kuko biboneka ko leta y'u Burundi iri kuri aho nyanga bimwe bigaragara
amatora y'umwe naya aje gusongera isibe kuko yabara amatora y'ukuri yofashije basi gushiraho leta yo kwihutiye guheza injyane umugambi CNDD-FDD washize mu gihugu none uwo mugambi nyine niwo ubigaragara kuri ko urategeka ukuntu aya matora atunganywa bigaragara ko izotegeka n'ibindi bava muri aya matora icyo gituma ndivuga yuko aya matora aje gukwega akarambara aya matora aje gutuma urugwimo rwahoramo ruhinduka intambara ku by'ukuri y'ikivunga ishobora no kugera akarambara ya karere kose icyo gituma twibukije umuhuza yuko icyihutirwa yokora ibyo ashoboye byose akavugana n'abakuru b'ibigo b'akarere akavugana n'abandi bose bahagarariye amasezerano ashobora kugira ngo barabe ntibemere ntibareke ngo igihugu cy'Uburundi bime kigwa mu kaga.
Ayo makenga rero y'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ku matora yimirije n'abanyapolitike baba mu Burundi barayabona. Terence Maninambona avugira umugambwe SNL aherutse kumenyesha mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwitotezwa rikoregwa abanywanyi babo ishobora gutuma amatora atagenda neza. Kiretse iryo totegwa rikoregwa na cyane cyane abanywanyi ba SNL, imigambwe ihurikiye mu runanikira Burundi ibona ko n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi SNI utorohereza imigambwe itavuga rumwe na leta mu kubankira kubongera ikiringo cyo gutanga vyankenegwa bisabwa mu matora araje n'amaba makomine kandi n'umugwi SNI ubona ko vyinshi muri vyo aramananiza. Ezira atunga imana Kigali, ijwi rya Amerika.
Tugume mu Rwanda ho munya Eritrea Tesfazion Nathanael yegukanye uyu munsi agace ka kane kisiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda. Claude Ganza munyamagana aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ikipe ya Eritrea niyo kipe yitwaye neza muri aka gace ka kane kisiganwa ry'amagare ribera mu Rwanda. Agace kava Rusizi berekeza Rubavukangana n'ibirometero bisaga gato 2600. Ni agace kegukanwe n'umunya Eritrea Tesfazion Nathanael wakoresheje amasaha 5. Izina ry'uyu munya Eritrea ryongeye kugaruka haba igihembo cy'umuntu ufite imyaka mike kuruta abandi bitabiriye irushanwa, kandi ikipe y'igihugu cye nayo ikipe yitwaye neza kurusha yandi muri aka gace ka kane. Umunyarwanda Mugisha Moise waje ku mwanya wa gatatu muri aka gace ka kane avuga ko urugendo Rusizi Rubavu rukunze kumugora we n'abagenzi. Moise Mugisha yakoresheje amasaha 5 iminota 34 n'amasegonda 58, uwa mbere akaba yamusize amasegonda 8 gusa. Uwa kabiri ku rutonde rw'uyu munsi akaba Main Kent ukomoka muri Centre Afrika wasizwe n'uwa mbere isegonda rimwe gusa. Kuri uyu wa kane basiganwa ku magare baravira Rubavu bajya Musanze ahari intera y'ibirometero bisaga 84. Mu duce tunabasiganwa ku magare bamaze kugenda muri rusange, Tesfazion Nathanael wo muri Eritrea ni we uyoboye urutonde, akaba amaze gukoresha amasaha 15 iminota 11 n'amasegonda 22, agakurikirwa na Mugisha Moise umaze gukoresha amasaha 15 iminota 13 n'amasegonda 33, bivuze ko harimo ikinyuranyo cy'iminota 2 n'amasegonda 11 Mugisha agomba gushaka uko akigabanya mu isiganwa ryo kuri uyu wa kane. Ni mu gihe Joseph Faruye wegukanye Tour du Rwanda ya 2017 akaba n'umunyafurika witwaye neza mu isiganwa rya 2018 yaje ku mwanya wa 8 muri aka gace ka Rusizi Rubavu muri rusange mu duce twose turangiye akaba ari uwa 5. Tesfazion Nathanael uri ku mwanya wa mbere ari imbere ya Aleluya Joseph iminota 3 n'amasegonda 46. Kuri uyu wa kane basiganwa ku magare baravira Rubavu saa 5 za mu gitondo berekeza i Musanze mu gace ka 5, mu gihe kuwa 5 mu gace ka 6 bazava Musanze berekeza i Muhanga. Tesfazion Nathanael wo muri Eritrea niwe munyafurika witwaye neza kurusha abandi. Umunyarwanda witwaye neza aba Mugisha Moise mu gihe wahatanye kurusha abandi muri aka gace ka 4 ari Manizabayo Eric waje ku mwanya wa 7 muri aka gace ka 4, akaba wa 15 ku rutonde rusange rw'uduce twose bamaze gusiganwa. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa radio y'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bari mu Rwanda babonye amanota meza kurusha abandi mu kizame cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Hanyuma amanota narose yaranshimishije, naragerageje ndiga cyane, ndiga kugira ngo ndabitore, ariko n'amahirwe yaragiyemo mbona Imana irabikoze ndabitora cyane.
Jerabe ndayishimiye ni umwe mu bana b'abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda baronse amanota meza mu kibazo cya leta kiba uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. Amanota agaragazwa n'ikigo cy'igihugu REB gishinzwe indero yerekana ko uwo musore aba mu ikambi ya Mahama n'abandi bagenzi we babiri, Sheila Benita Ingabire ab'Inyamata mu karere ka Bugesera na Modestin Nahimana baronse amanota meza cyane baba muri batanu ba mbere. Babiri muri bo bafise ijana ku ijana. Kuronka umwimbu ntibyaboroheye kubera ubuzima babayemo. Akarorero na Kajerare Ndayishimiye aba mu ikambi ya Mahama yihunganye ari wenyine uwo ishyirahamwe Haster ryita impunzi ryita Enfant na Compagnie mu Gifaransa. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kwiga yabifatanya no guca ingero kugira ngo abeho.
Nize mu buzima bugoye cyane, nari umuntu w'umwana yizanye mu nkambi bita inkorokoro, ndi umwe ndibana nko muri wikende nagomba kujya gushaka udufaranga tumfasha mu nzu ya gati kugira ngo mbashe kwiga neza. Ku mugoroba ndose akanya nkagenda gusoma ibitabo muri library nkasoma nshyizeho umwete, hanyuma mu ijoro ubwo nubwo nataha sinagenda ngo ndyamuko nkashika ndondera ibyo kujya nabirangiza nkasubira gutorikaye nkasubiramo ibyo twize nkiga none nkabona kuryama. Ubwo naryama nk'amasaha nk'atatu, ntabwo byoroshye. Hari igihe usanga warose udukaye tutakwiye, ikaramu rikaguherana baba baguhaye, kandi ugomba kuba wigurira ibindi. Rero nk'abantu nkatwe tuba twizanye babitugora.
Arafite icyo abwira abana basangiye ubuhungiro.
Akamu nagomba kubatera ni uko boshyiramo intege bakagira imbaraga bagakora cyane, kuko baravuga ngo ushaka inka aryama nkazo, kandi ushaka umubira agomba kuba yabirakuye. Mu gihe rero aba bana baba bashaka gutora ikibazo nk'uko byangendekeye, niwo haraba ngo ndi mu buzima bugoye, ahubwo weho wokwiha icyizere ukavuga ati nubwo ndi umwe cyangwa se nubwo bingoye, nubwo turi kumwe n'ababyeyi bakaba batariko baramfasha, reka nkomeze nige nshyire ku imbaraga nige neza ndabe ko natsinda.
Abo banyeshuri indoto zabo no kubandanya amashuri ya kaminuza, yamara kubera uburyo buke umwizero ni muke bagasaba ifashanyo.
Jewe pe ndumva yuko kaminuza nashaka kuyibandanya, ndumva yuko hariho n'abandi bagiye baronka amanota nkanje kandi nabo babipfuza kubandanya kaminuza. Ubwo ikintu nasaba ni uko nyine boraba nk'ubu turi impunzi, nta muntu ashoboye kwigisha ari impunzi, bakatwigisha bakaduha nk'imfashanyo bakaduha nko ku bigo tukabandanya na kaminuza ugacana masters bishobotse za dogutora. Nuko buriya umuntu abafise intego nk'iyo oya.
Uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka arakeza abo banyeshuri. Muri uyu mwaka w'ishuri watanguye mu kwezi kwa mbere guheze, iyi komite isaba imfashanyo abanyeshuri hafi 1400 babuze ubushobozi bwo kwiga, harimo abagera ku 700 bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ntadohoka asanzwe ari n'umwe mu bavyeyi ahamagarira ubwira ico afasha kugira ico akoze kugira ngo abo bana nabo biyige. Ati kumbure no muri abo ntiyoburamwo ababa ba mbere batatu na bitanu ku ijana vyabo n'abana bafise imyaka yo kwiga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Cyago cya virusi ya corona murabizi cyugarije isi yose, nyuma ya Aziya Uburayi nabwo butangiye kuririra ababwo. Mu Butaliyani imaze kwica abantu barindwi, ntiragera muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ariko abahanga bemeza ko ubukungu bw'ibihugu byaho buzagira ingaruka mbi. Venetian Shimye Mana raduye inkuru.
mu majyaruguru y'Ubutaliyani mu ntara za Lombardi na Veneto niho habonetse virusi ya corona bwa mbere muri icyo gihugu. Izo ntara zombi zirimo imijyi minini kandi surwa cyane mu Butaliyani ariyo Milan na Venise. Abatuye mu tugi duto duhari babujijwe gusohoka ndetse nta nuhinjira. Giuseppe Conte ni minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani.
Ma questo disagio, questi sacrifici.
Ati uku kwigora no kwigomwa kuzamara iminsi 14 ati kandi ndizera ko bizadufasha gukumira iyo virusi ya corona. Ariko kubera ko habonetse abantu bashya bafashwe n'iyo virusi mu zindi ntara z'Ubutaliyani ndetse no muri Espagne n'Ubusuwisi, abashinzwe ubuzima barimo baragerageza kuyikumira. Abahanga bavuga ko abantu bose bagomba kugaragaza ubushake mu gukumira virusi ya corona. Dr. Sergio Semoskos yigisha muri kano buryo buhamye bwo kugabanya ikwirakwira ryayo no gutuma ibitaro bituzura abakekwaho kuyirwara. Igihugu cya Iran nicyo gifite abantu benshi banduye iyo virusi nyuma y'Ubushinwa, aho abageze mu majana bamaze kuyandura abagera kuri 12 bakaba bamaze kwicwa. Nayo Korea y'Epfo nayo yarakongejwe ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo badafite ikihutirwa kibajyana muri Korea y'Epfo gusubika ingendo zabo. Mu Bushinwa aho iyo virusi yagaragaye bwa mbere mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, abamaze kuyandura baragera ku 77 ikaba imaze guhitana abagera ku 2,500. Twongere twumve Dr. Sergio Simoskos wigisha muri kaminuza ya Northumbria. Ati uburyo bwo kubuza iyi virusi guhinduka icyorezo buragenda buyoyoka. Magingo ya twebwe abaganga tubona izaba icyorezo, atari ko ndifuza kwibutsa ko atari ubwa mbere tugize bene izo mpungenge, ariko hari igihe virusi zagiye zigabanura ubukana zigapfa zigashira.
Just die down, die away.
Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ikigo Overseas Development Institute cyo mu Bwongereza kiragaragaza ko ubukungu bw'isi muri rusange buzatakaza akayabo ka miliyari 360 z'amadolari. Ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo ya Sahara bizatakaza agera kuri miliyari 4 bizahomba kuyinjira aturutse ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga nko muri Afurika y'Epfo. Umugabane wa Afurika nawo watangiye kuvugwamo iyo virusi. Minisitiri w'ubuzima muri Algeria ejo kuwa kabiri yemeje ko hari umutaliyani winjiye mu gihugu mu ntangiriro kuwa mbere w'icyumweru gishize wasuzumwe, byemezwa ko yanduye virusi ya corona. Abashakashatsi barakora amanywa n'ijoro kugira ngo haboneke urukingo rwa virusi ya corona rukaba ruzageragezwa bwa mbere ku muntu mu kwezi kwa kane. Ariko hagataho iyo virusi ishobora kuba yabaye icyorezo kandi biragaragara ko bizagorana cyane guhangana nayo, ndetse ikaba izagira ingaruka ku bukungu bw'isi. Venuste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, shuti zacu ni kuri iyo nkuru ireba rero iby'iki cyorezo cya corona, cya virusi ya corona. Dushorejeho amakuru y'uyu mugoroba, mbashimiye ko mwayakurikira. Gusa mbibutse yuko ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bwemeje ko Kizito Mihigo koko yiyahuye, bwavuze ko nta mpamvu yo gukurikirana icyaha ku rupfu rwe. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Tatu kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia, mimi naitwa Kenneth Bwire. Shambulizi la bomu katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul limejeruhi raia 9, likiwa la hivi punde baada ya wiki nzima makubaliano ya kupunguza mapigano yaliyofikiwa kati ya wanajeshi wa Afghanistan wanaoungwa mkono na Marekani na wanamgambo wa Taliban. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afghanistan Nasrat Rahimi amesema bomu